Zagadis.
Double J once again.
Bad boy killer.
He come you said.
Did it again, we did it again.
Yeah, yeah.
Cold music.
Yeah, yeah.
Tinama nguvu na cash. Cash. Umutima ugatera cash. Cash. Yiva mama jambo mesh. Mesh. Bega yaruza mi yo chest. Kama umwanya nkakubwira. Atakunyiringa giza. Nkazi kukuraba nkabikubwira. Ukaheba kunyinyigiza. Jinda savyo makanya. Mubariri kinde ya maganya. Baby makanya. Kubwira uko nkwiyumvira buringanya. Kuri hari byinshi mfise numva nshaka kuvuga. Umutima wanjye ugeze ahatemba iriga. Ubonye niyumva ukuntu. Niyumva mutunu. Bajije abantu bakambwira ngo uje nawe hari ikintu. Hari ukuntu niyumva. Sindamenye iyo biva. Makanya ndabikubwira ihari nawe umufasha. Makanya tuyake. Hari byinshi numva nshaka kukubwira. Makanya nkubwire. Ibyo umutima wanjye wamumbarira. Baby give me one time. Got something to tell you. I don't wanna waste your time. Please baby let me talk to you. Beku kidu huyu top mana yamu. Makanya. Jemirambo bazangich kwa ninuni. Wena kutagira ngungu emurani. Makanya. Mukugibuka kuna nchendu munu. Makanya nkwibariza impamvu buri joro ari wewe nduta. Makanya nkubwira ingene mbona abakobwa bose ubaruta. Ni wewe maze imezi aje nifuza kugumara inyota. You always in my mind. Be what always in my mind. Umutima wanjye warawutwaye. Mubonye niyumva ukuntu. Niyumva mutunu. Bajije abantu bakambwira ngo uje nawe hari ikintu. Hari ukuntu niyumva. Sindamenye iyo biva. Makanya ndabikubwira ihari nawe umfasha. Makanya tuyake. Hari byinshi numva nshaka kukubwira. Makanya nkubwire. Mbarira. Baby give me one time. I got something to tell you. I don't wanna waste your time. Please baby let me talk to you.